Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Turabasuhuje cyane mwiriwe. Muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fidèle Niyongabo.
Tanguzwa yubwe ku bwacu bavuga ko ari inkina mico kuko nta mugwi mu bihe turimo twebwe abarundi isi nzima iri kubitaho ibibazo by'Urundi. Pierre Nkurunziza avuga ko ari umukuru w'igihugu ace ashyiraho umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi.
Uwo ni Sovino Mugwengezo, umuvugizi wa Senared, inama y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, amasezerano y'Arusha n'intwaro ishingiye ku mategeko mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimo imyerekano y'abanyeshuri muri Afrika y'Epfo n'ibitero by'iterabwoba muri Nigeria, turazigaruka ku mukanya kari imbere.
Amakuru rero tuyahere muri Nigeria. Umwiyahuzi yiturikije n'ibisasu mu musigiti umwe mu mujyi wa Maiduguri mu majyaruguru y'igihugu, mu gihe abayisilamu bari mu isengesho ry'igitondo yahitanye abantu 18 abandi 20 barakomereka. Nyuma y'icyo gitero ikindi kibasiye undi musigiti mu mujyi wa Yola, umurwa mukuru w'intara ya Adamawa. Iki gitero cyo kibaye mu mwanya ushize ku buryo niba hari abantu bapfuye bitaramenyekana, ariko abantu babirebaga bafite impungenge cyane ko abantu bashobora kuba bapfuye. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize nabwo abiyahuzi bari bahitanye abantu 37 mu masengesho y'umugoroba mu wundi musigiti w'Imayiduguri. Kugeza ubu nta uravuga ko ari we ugaba ibyo bitero, ariko abashinzwe umutekano barakeka ko ari Boko Haram. Boko Haram yavukiye Imayiduguri ifite umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bugendera ku matwara akaze ya Kiyisilamu.
Igipolisi mu gihugu cya Afrika y'Epfo cyasubije inyuma abanyeshuri bari mu myerekano hanze y'inyubakwa z'icyicaro cya Leta uno munsi ku wa gatanu. Abanyeshuri 2000 bakoraniye imbere y'inyubakwa z'icyicaro cya Leta ya Afrika y'Epfo ku mugwa mukuru Pretoria, kugira bagire imyerekano yo kwiyamiriza umugambi wa Leta wo kuduza amafaranga y'amashuri abanyeshuri bategerezwa gutanga. Ibiro vya president wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma vyamenyesheje ko yabonanye n'abayoboye abanyeshure bari mu myerekano n'abayobozi b'amashure mu kigoro ko gutorera inyishu ikibazo kihari muri iki gihe. Ivyabona bavuga ko igitegire gitoyi c'abari mu myerekano bahanganye n'abapolisi hanze y'inyubakwa ziri mu biro vya Leta. Imyerekano y'abanyeshure mazindwi zitari nke yo kwiyamiriza umugambi utegekanywa wo kuduza amafaranga abanyeshure bategerezwa gutanga kugira bige ibice 10% byatumye amashuri kaminuza 18 yugagwa by'agateganyo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ari Vienna, umurwa mukuru wa Autriche, yatangiye ibiganiro na bagenzi be b'Uburusiya, Arabia Saudite na Turikiya ku bibazo bya Siriya. Abo bantu ntabwo bavuga rumwe kuri ibi bibazo. Arabia Saudite ivuga ko intambara y'Uburusiya muri Siriya ari ukwivanga mu bibazo bwite bya Siriya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo isanga Perezida Bashar al-Assad wa Siriya ari intambamyi mu nzira yo kugarura amahoro mu gihugu cya Siriya. Turikiya nayo nuko niko ibibona. Uburusiya bwo bushyigikiye cyane rwose al-Assad ku buryo budasubirwaho. Amaze kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov, John Kerry mu kanya gashize yakiriye abanyamakuru maze atangaza ko we na mugenzi we w'Uburusiya baganiriye ku mushinga wo gukoranya inama mpuzamahanga y'amahoro kuri Siriya mu minsi iri imbere, inama igomba guhuza abantu bose bafite uruhare mu kibazo cya Siriya.
Abategetsi b'igihugu cya Israel mu bubaye ubwa mbere mu kiringo cindwi zitari nke bakuyeho ingingo ifatiye ku myaka iziririza abayisilamu kuja gusengera mu kibanza gihezagiye co mu gice co mu buseruko bw'igisagara ca Yerusalemu, ingingo ishobora kugabanya umwuka mubi wavuye ku ruhagarara rw'ihaye inkumbi. Iyo ngingo yari mu ngiro ku minsi ya gatanu kuva gutana mu mitwe kwadutse hagati mu kwezi kw'11 iziririza abayisilamu bakiri bato b'igitsina gabo kwinjira mu kibanza kirimwo umusigiti Al-Aqsa, ikibanza gihezagiye ku bayisilamu. Icyo kibanza kandi kirahe ni kibanza gihezagiye ku bayahudi. Icyo kibanza cabereyemwo imyerekano y'abanyapalestina yamaze indwi zitari nke. Abanyapalestina bafise ubwoba ko Israel ishaka guhindura amategeko yashizweho n'amakunga agenga ico kibanza gihezagi. Israel irahakana ko ishaka guhindura amategeko hari muri ico kibanza. No musi kwa gatanu umuvugizi w'igipolisi c'igihugu ca Israel yatangaje ko gukuraho ingingo yaziririza imikangara y'abanyapalestina kuja mu kibanza gihezagi ico mu gice c'umuseruko bw'igisagara ca Yerusalemu yafashwe inyuma yuko ikibazo c'umutekano cihwejwe.
Abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwanira ku butaka bafatanije n'abagenzi babo b'abakurde batera Eta Islamique mu majyaruguru ya Iraq, babohoza abantu bari ingwate za Eta Islamique bagera kuri 70, barimo 22 b'abasirikare ba Iraq. Umusirikari umwe wa Amerika, Ajudant Joshua Wheeler, yaguye muri icyo gitero. Niwe musirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere upfiriye mu ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaba kuri Eta Islamique. Ari ku rupfu nk'uko Pentagon, Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyemeza, ntiruvuga ko ingabo zabo zirwanira ku butaka ziri mu butumwa bwo kugaba ibitero. Inshingano yabo iracyari iyo kugira inama no guha imyitozo ingabo za Iraq. Igikorwa Ajudant Wheeler yaguyemo ni igikorwa cy'ubutabazi Eta Islamique yari hafi guhotora abo bantu yari ifite icyarimwe. Abarwanyi barenga 20 ba Eta Islamique nabo biciwe muri iyo mirwano. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni VOA Radio Yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere duhere mu Burundi. Amakuru yo mu biyaga binini rero mu Burundi, umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warayuteye ku mugwa mukuru wa komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ntawapfuye canke ngo akomereke muri icyo gitero, kiretse ko kimwe mu byumba by'inzu komine ya Mugamba carahiye. Komine ya Mugamba ikoreramwo icyo cumba carahiye. Ni inkuru ya Fidelite Ishatse.
Icyo cumba cahiye gisanzwe gikoreramwo abarayi by'ubutunzi bwa komine. Tuhashitse twabonye impapuro zari nke zahitanwe n'umushanwa hamwe n'ibiyo vyamenetse. Saho gusa haronekaye n'inyuba ikoreramwo sentare y'intango ya komine Mugamba, nayo nyene yaronekaye. Ibitoboro vyahaciye amasasu n'amagenade biragaragara. Amakuru twahawe n'abanyagihugu baba mu cungararo yahakorera komine ya Mugamba avuga ko ico gitero cakozwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho hagati gishe saha 4 na 5 z'ijoro.
Muri ijoro rya kei komine yacu ya Mugamba yaratewe n'abantu batari bake. Isaha 4 zo mu ijoro niho ico gitero catanguye. Haravuze amasasu menshi ikiringo c'imisa nk'isaha yose amasasu ariko arasirana. Baravyina batera indirimbo zitari nke, no mu kugenda bagenda bararirimba cyane. Yego, novuga yuko umutekano warayihungabanye. Abanyagihugu dufise ubwoba bwinshi cyane, umutekano uko turabona yuko udakwiye hano muri na komine yacu ya Mugamba.
Muri ico gitero nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha, ntawapfuye canke ngo akomereke. Ayo makuru nyene yemeza ko atagutana mu mitwe vyabaye hagati bajeje umutekano n'uyo mugwi.
Aho hantu hari hasanzwe hari abapolisi, hari n'abasirikare mbere benshi bazanye muri no komine. Ntituramenya gushika unye ukuntu ibintu byagenze yuko babakurikiye ngo bamenye abantu baje bapfa.
Mu gatondo none nta muraso mwabonye, nta biziga mwabonye, nta bakomeretse muzi?
Nta bantu twabonye bakomeretse, nta n'ibiziga twabonye. Nibaza ko nta batanye mu mitwe, kuko iyo batana mu mitwe ntibari kugenda ngo bareke kubakurikira.
Bamwe mu babonye uko vyagenze n'abatashimye ko ducishije uryawo ku iradiyo kumva z'umutekano wabo, batubwiye ko abo bagwanyi baje bavyiteguriye ku buryo utuyira twose tugana inyubako y'ikomine ya Mugamba twari twugarijwe. Vyongeye igitero nticaganye gusa iyo nyubakwa, kubera ko n'utwari kirinzo c'igipolisi caho nyene Umugamba yatewe ku rugo hasanzwe aba. Ikindi naco makuru amenyesha nuko abapolisi bari basanzwe bacungera komine ya Mugamba bashimye gukura meza hagutana mu mitwe nabo bagwanyi.
Bisanzwe arara abapolisi babiri ngaho ku komine ibyo byose baje umugwi utari muto uragerageza kubamenasa oya ntibahunze bari inyuma gatoyi.
Uyo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho abanyamugamba bamenyesha ko intumbero yari ibazanye atawo yimenya, ariko ico bavuga co nuko abantu atari basuma Ibyo bakavuga bisunze ko aho nyene ruhande yo komini korera hasanzwe hari ikopeke hamwe na posita batiyaza kuba barabasuma bari gucana hajya bakiba. Aba bagwanyi rero imbere yuko bagenda nkuko abanyagihugu bandanya bivuga baciye basiga baturiye ruhande rumwe rw'inzu komini koreramwo aho naho abajijwe umutekano bafashijwe abanyagihugu basigaye barazimya. Duciye kuri niho rimbere Ferdinand asanzwe araba ubutunzi bwa komini ya Mugamba twamenye ko hononekaye muri ibyo biro byaturiwe impapuro zijanye n'amafaranga yinjiye n'ayasohotse ikashe ibitabo by'amatagisi hamwe n'indi mpapuro ngira kamaro tsenze kudondagurwa. Ibyo navyo Ferdinand avuga ko naho byari bisanzwe mu mashini nta cemeza yuko bazobironka byose kubera ko atakira bemeza yuko iyo mashini yaharokotse. Abajeje ntwa n'abajejwe umutekano muri iyo komina ntitwashoboye kubaronka. Igihe twaca ku komina ya Mugamba twasanze mu santeri ari mu biro by'ukurahiza wa mugwi ibiganiro bihuza abarundi. Urongwe igipolisi mu ntara nawe yari yajanye n'umunyamabanga mukuru wa komina. Tubahamagaye ku telefone umunyamabanga mukuru wa komina yatubwiye ko muri ico gihe bariko barihutira kibazo cy'umutekano ko bidakunda ko atwakira. Yaturungitse ku munyamabanga ajejwe iterambere uyo nawe ntitwashoboye kumuronka ku biro. Tubibutsa gatari ubwa mbere iby'imigwi y'abagwanyi bivugwa mu ntara ya Bururi kuri uyu wa mungu muri komina Matana. Uwundi mugwi w'abagwanyi waravuzwe ko warucumbitswe mu nyubako ikorera mu ivuyo yito ry'abikorera utwabo ku musozi wa Rubanga. Uwo mugwi ukaba waratanye mu mitwe n'abajejwe umutekano bari baje kubafata muri komini ya Mugamba intara ya Bururi fiterite ishatse ijwi rya Amerika.
Fidelite Mukanya apabwiye yuko mustanteri wa komine Mugamba yiriwe mu mihango yo kurahiza abagize komisiyo yo gutegura ibiganiro hagati y'abarundi barahiriye imbere ya president Nkurunziza imihango ibera igitega. Hari n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi abandi bategetsi b'u Burundi batandukanye barimo na ba vice president ba Repubulika uko ari babiri. Umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye iyi nkuru ngirijyanye rero nirahira ry'abagize iriya komisiyo yo gutegura ibiganiro hagati y'abarundi.
Turi mu nyubakwa z'ishure ry'ubuvuzi ry'igitega abagize umugwi w'igihugu mushasha ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi Commission Nationale de Dialogue Interburundi mu Gifaransa bariko barahira imbere ya President Nkurunziza. Bose uko ari 15 biyemeje gukora taho begamiye bigenga banywanisha abarundi kandi bakabinyankamugayo mu gikorwa cyabo. Umukuru w'igihugu yabategetse gukora bubahiriza agateka kazi na muntu kandi bubaha amategeko batibagiye gukundisha igihugu bakivukamwo. Yabibukije ko mu byo bajejwe harimo politike acababwira ko bategerezwa kwamana ntaryo bisunga ibwirizwa nshingiro badashize ku ruhande amasezerano y'amahoro yarusha n'ayandi abarundi basinye harimo ayo guhagarika intambara. Uyu mugwi watanguye gukora uzotunganya ibiganiro mu gihugu hagati ariko no hanze yacu bibaye ngombwa uzobikora nkuko vyemejwe na President Pierre Nkurunziza. Ibiganiro uwo mugwi uzotunganya n'ari vy'abarundi bose harabatoshira hagati mu ryinyo na gato.
Hariho abandi barundi bari kurushi bari mu mahanga bagiyeyo atawubirukanye bahunze ubukurikirano n'ubutungane kubera ivyaha bagirizwa n'abandi byaragaragara yuko bagize uruhara mu kurondera gutembagaza ubutegetsi bwishiriweho n'abenegihugu. Hari mbere n'abavugwa mu byegeranyo byishira mpuzamakungu ONU bagirizwa ko bari mu batera uruhagarara muri kano karere. Leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa yuko ivyo biganiro naho atanumwe bikumira bitazoza bihagarika igikorwa cy'ubutungane cyanke ngo habe ukudahana ibyaha mu gihugu cyacu.
Mu ijambo ryiwe President Nkurunziza yibukije kandi ko hari abarundi bahunze igihugu bafite intumbero yo kugisambura ariko ashimira abandi barundi bari mu mahanga baguma bafasha ngo Burundi utere imbere imbere y'abaserukire ibihugu byabo n'amashami ya ONU. President Pierre Nkurunziza yemeje ko igihugu aramutswa kitazigera cemera na gato imfashanyo zicanishamwo abonse rimwe.
Tuwashaka dusubire gushimira abagenzi n'inshuti z'u Burundi nabo bose badahengeshanya kudufasha bakadufata mu mugongo mu migambi yose no kuronderera amahoro arama igihugu cyacu. Ariko rero nta mfashanyo yo guteranya no gucanishamo abarundi dukeneye imfashanyo yubaka u Burundi n'ubumwe bw'abarundi ariko zitadusambura. mwame muzirikana ko atamunyamahanga azoza kunda Burundi kurusha abarundi bene bwo hamwe n'Imana ya buremye.
Umugwi w'igihugu jerejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi ugizwe n'abantu 15 abakenyezi ni 5 abagabo 10 muri bo hakaba harimwo abahuti 9 abatutsi 5 n'umutwakazi umwe. Umugwi ufite ikiringo cy'amezi 6 ariko ushobora kongerwa ikindi kiringo hamwe vyokenerwa. Uko amezi 3 aheze bitekanijwe ko uyu mugwi uzokwa mutanga icegeranyo ku mukuru w'igihugu nawe agaheza agafata ingingo yo gushira mu ngiro ivyo uzoba wamusavye abonye bikenewe. Eroje burika neza Gitega, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu inkuru umugwi ugutegura ibiganiro hagati y'abarundi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Chauvino Mugwengezo uko bavyakiriye. Chauvino Mugwengezo umuvugizi w'abatavuganwe na leta y'Burundi bibumbiye muri Senared inama y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu amasezerano ya Arusha n'intwari ishingiye ku mategeko mu Burundi. Tubatega amatwi.
Tanguzwa yubwe ku bwacu kuvuga ko ari inkina mico kuko nta mugwi mu bihe turimo twebwe abarundi isinzima ikiritaho ibibazo cy'u Burundi. Pierre Nkurunziza avuga ko ari umukuru w'igihugu ace ashyiraho umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi, mbega uwo mugwi nuwande? Hakenewe muri bino bihe umugwi wizewe n'impande zose, wizewe n'uruhande rwa Peter Nkurunziza, wizewe natwe ku ruhande rwacu nk'abantu n'imigwi itavuga rumwe na leta.
Abarundi sinzi bamutoye mubona ko ataco bavuze ku bwanyu?
Ntabarundi sinzi bamutoye, yaritoye atogwa nakagukiwe sabarundi rero bagiye kumutora narijya rero muzi yuko ikirimo cha gatatu ataragikwiriye ko giteye kubiri no mategeko yose agenda igihugu cacu. Kugacu rero
biva kusomye ayo mategeko murazi ko ari hose ntare yemeje ko yihweje ibwirizwa shingiro ntare ijejwe ibwirizwa shingiro iryihweje yabonye ko yafashe ingingo yuko afite uburenganzira bwo kwitoza
ijya sentare. Tuvuga ko yabaye sentare yiwe yishyiriho kugira imworohereze. Muribuka neza neza yuko icegera cy'uwarasanzwe atwarya sentare yahavuye atanga imihoho kuko yabona ko ibyo arimwo bariko aramushyiramwo bariko aramutegeka bariko aramutamika ari iby'amanyanga, ahitamwo rero gusezera irya sentare. N'amategeko y'amasezerano y'Arusha iyoyo aratomoye neza cyane, ahavuga neza neza yuko atamukuru w'igihugu n'umwe arinda kuyobora igihugu mu kiringo kirenga ibiringo bibiri.
Ariko hariho n'izindi ngingo zo mwibwiriza shingiro zivuga ko umukuru w'igihugu atogwa inshuro zibiri ka zose muri izo nshuro akaba yatowe n'abanyagihugu. Izo ngingo nazo muraziza?
Ega kandi ntibisiguko onye bavuga yuko atarenza ibiringo bibiri batarize kuraba ingene yatowe.
Tugarutse mu cyana hahesha vino ku murwi uheje gutangura eka gutanguzwa icese umurwi ujejwe ibiganiro ukuntu rero uyu murwi ukoze ukuntu uteye muri iki gihe eka ibiganiro vyawo ntimuzo vyitaba uko niko navyumvise?
Oya, ari ibiganiro vyabo bitunganijwe na Peter Nkurunziza ntituzovyitaba. Ari ibiganiro bitunganijwe n'ubumwe bwa Afrika bwifashijwemo na n'ubumwe bwa Buraya canke ishyirahamwe mpuzamakungu, ibyo tuzobijyamo. Mwaheruka kumva yuko yanditse urwandiko aho ashyiraho urutonde rw'abantu atifuza na gatonya yuko uja mu byo biganiro, acabaremeka inkoni ishushe yuko bateye igihugu, yuko bashatse guhirika ubutegetsi. Urumva wese yumva ko atomworohereza muri ibyo biganiro yabaye aramushyira kuri urwo rutonde.
Mu ijambo Perezida Pierre Nkurunziza yashikirije yavuze ko hariho akagwi gatoyi k'abarundi baba hanze bagiye hanze ku gushaka kwabo bahunze ibyaha, hakaba n'abandi bashatse gutembagaza kudeta iyo mirwi ntiyoba ihari.
Oya, nico ndiko nakubwira, we amazi kubona yuko ibyo biganiro biri hafi, amazi kubona ko ibyo biganiro bisabwa n'amakungu yose, yahisemo kugira urutonde yerekana yuko abo bantu atabipfuza. Ibi rero ibyo biganiro akanya twumva ko birimo inyungu z'abanyagihugu
hari abarundi
kandi siwe azobidutumiramwo tuzobitumirwamo
n'abasanzwe
abarundi benshi mushyana na Chauvin bavuga ko maherezo inzira ari mu nzu abarundi bonyene ari bo bakwiye kwitorera inyishu z'ibyazo byabo abo mu barundi benshi mubabwira iki
oya jewe icyo no wabwira nuko ibihe turimo byatewe n'ubutegetsi bwa Bujumbura ubutegetsi bugizwe n'abantu babaye abantu bahisemo inzira y'umuheto yakahera babigiyemo basigura yuko badategere na gatonya nyine batwawe nibo rero bagarutse bagatuma rero nabandi barundi benshi basubira muri byari byo guhunga
Chauvin mugwengeza umuvugizi umuhari Senarede murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane Fred
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ku munsi wejo wa kane akanama k'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kajejwe ibibazo byo mu mahanga akatumye ko Linda Thomas Greenfield icagira cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu ku bibazo bya Afrika na Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ngo batange umuco ku byerekeye umutekano ibihe bya politiki n'agateka kazina muntu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika mugenzi wacu Oriane Tangishaka araduha incamake ibyashikirijwe nabo bategetsi
babiri bava mu bushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bahamagawe kugira batange umuco ku bibazo bihanza karere k'ibiyaga binini bishura ibibazo bitari bike by'abashinga amateka bagera ku ndwi ikibazo cyashimitswe ko cyane cyari kijanye n'ihanahana ry'ubutegetsi mu mahoro kandi hakurikijwe inzira ya demokarasi intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero yavuze ko ibiherutse kuba mu Burundi ari akarorero kuko abanyagihugu batahawe ijambo.
Uruhagarara ruri mu Burundi na karorero gakomeye kerekana neza uko bigenda iyo umuntu umwe yigungiye ku butegetsi mu buryo bugiramira igihugu. Ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kwitoza ikingo kigira gatatu akarenga ku masezerano y'Arusha byahungabanije umutekano haba amezi n'amezi itotezwa ry'abanyagihugu ryagizwe na leta no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bitakunze haraba n'amatora atemewe habandanya kuba ubwicanyi butagira izina ubuzima bw'abanyagihugu urasinzikara ibyo byose bikaba biriko bituma igihugu gitera kija mu kaga
Ikibazo cy'ubutegetsi kivugwa mu Burundi gishobora no kwibonekeza mu Rwanda ahica gihugu naco nyene citeguriye amatora mu myaka 2 iri imbere icegera cy'umushikiranganje w'imigenderanire n'amahanga Linda Thomas Greenfield asobanura ko Amerika ihanze amaso ibibera mu Rwanda naho nyene mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyashimishijwe kumva Leta y'u Rwanda ishinga kagwe kajejwe gukuraho amabwirizwa yerekeye ibiringo kugira bihugu nganzira Perezida Paul Kagame kongera kwitoza mu mwaka w'2017 twaramusabye dushimitse kudafata iyo nzira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatora ya Perezida ategekanijwe mu mwaka utaha mbega Amerika ibonite ibikorwa by'abayobozi ba Kongo Kinshasa muri iki gihe Linda Thomas Greenfield
President Kabila faces a choice He can establish a tradition.
Perezida Kabila afise guhitamo gutanguza umuco wo guhanahana ubutegetsi mu mahoro mu gihugu cyangwa gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu wenyine yatunganije mu myaka amaze atwara niyarondera kuguma ku butegetsi kurenza ikiringo ciwe ikindi gihugu abashinga amateka bifuje kumenya aho ubutegetsi bwa Perezida Obama buhagaze ni Congo Brazzaville muri ico gihugu kuri uyu wa mungu hategekanijwe itora ry'abanyagihugu ku kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro kubijanye n'imyaka y'amavuka umukuru w'igihugu atorenza ari umuyobozi wacu ingingo zijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu n'ayandi mabwirizwa umupfasoni Greenfield yavuze ati ingingo iheruka gufatwa na Perezida Sassou Nguesso kubijanye naho abanyagihugu bahagaze kwihindurwa ry'ibwirizwa shingiro iteye amakenga menshi kandi byatumye habicuka kibi cyane gishobora kwadukamo uruhagarara rushobora kurengera leta kandi n'aka kanya nyene hari cyuka kibi cyane mu gihugu namubajije ijambo afise ashikiriza abo bategetsi bose bo mu karere k'ibiyaga binini bagamije kuja mu bihe vy'amatora vuba yishura ati ubutumwa dufise ni kimwe nubwo umukuru w'igihugu cacu Perezida Obama amaze gushikiriza aho yavuze ko Afrika idakeneye abagabo bakomeye ariko ko ikeneye inzego zikomeye kandi twebwe aho duhagaze nuko ibwirizwa shingiro bidakwiye guhindurwa mu ntumbero yo kurondera kugungira ubutegetsi Iyo nama yari yitabwe n'abatari bake harimwo abarundi abanyekongo abanyarwanda ndetse n'abategetsi baserikira ivyo bihugu vyo mu biyaga binini bose bagumye bateze yompi kucovugwa ku bihugu baturukamwo
Orientitsanga ishaka ijwi rya Amerika
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse injamake y'amakuru twabashikirije
Muri Nigeria igitero kibasiye umusigiti mu mujyi wa Yola umurwa mukuru w'intara ya Adamawa kugera twinjira muri studio twari tutaramenya nimba hari abantu cyaba cyahitanye ariko hari ikindi gitero nanone mbere y'icyo ngicyo cya Yola cyo cyabereye mu musigiti mu mujyi wa Maiduguri cyo gihitana abantu 18 gikomeretsa abandi 20 ibyo bitero byose bigabwa n'abantu babihebyi bituritsa n'ibisasu akenshi baba bambariyeho ariko kugeza ubu nta mutwe uvuga ko ari wo ubigaba nubwo ubutegetsi n'inzego z'umutekano bakeka Boko Haram
Igipolisi muri Afrika y'Epfo cyasubije inyuma abanyeshuri bari mu myerekano hanze y'inyubakwa z'icicaro cya leta uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Pretoria abanyeshuri bihumbi n'ibihumbi bakoranye imbere y'inyubakwa z'icicaro cya leta y'Afrika y'Epfo bakumugwa mu Pretoria kugira bagire imyerekano y'uko yamiriza umugambi wa leta wo kuduza amafaranga y'amashuri abanyeshuri bategerezwa gutanga
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry ari i Vienna umurwa mukuru wa Autriche arashaka kuganira na bagenzi be b'u Burusiya, Arabia Saudite na Turikiya ku kibazo cya Syria. Yabanje kuganira na ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov hanyuma abwira abanyamakuru ko baganiriye ku mushinga wo gukoranya inama y'amahoro kuri Syria mu minsi iri imbere. Inama rero izaba ari mpuzamahanga kandi igomba guhuza abantu bose bafite uruhare mu bibazo bya Syria.
Abategetsi b'igihugu cya Israel mu bubaye ubwa mbere mu kiringo cindwi zitari nke bakuyeho ingingo ifatiye ku myaka iziririza abayisilamu kuja gusengera mu kibanza gihezagiye co mu gice c'umuseruko bw'igisagara cya Yerusalemu ingingo ishobora kugabanya umwuka mubi uvuye ku ruhagarara rw'ihaye inkumbi Ibiganiro twari twabateguriye muri aka kanya hanyo bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Evin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Angel Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi tubifurije kugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.